Hii ni Radio Izwi ya Amerika. Radio Izwi ya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti zacu. Ikaze mu makuru yo muri iki gitondo mugiye gushikirizwa nanje Fidel Niyongabo. Ishyirahamwe ry'urukino rw'amaboko rwa basketball mu Rwanda Ferwaba ryatanguye kwiyegereza abana b'abanyarwanda baba muri Amerika na Canada bakina urukino rw'amaboko rwa basketball.
Igikorwa cyari kigamije kureba impano z'abana bari muri Amerika no muri Canada. Iki ni igikorwa dukoze ubwa mbere, twari nakwita nk'aho ari igerageza.
Uyo ni Risha Nyirishema, icegera cya kabiri cy'umukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaboko mu Rwanda wa basketball Ferwaba. Ubuserukizi bwa Amerika mu Burundi bwatangaje ko bugiye guha icyo gihugu umuriyoni umwe w'amadolari y'amanyamerika wo guhangana n'ingabuka z'imyuzure iheruka kuba muri icyo gihugu. Ishami rya ONU ryitaho impunzi ku isi #, ivuga ko igisata cyo gutanga ubuhungiro mu Rwanda kidatunganijwe neza mu buryo bamwe mu bimukira bo mu Bwongereza bo kwimurirwa muri icyo gihugu. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi cyane, ntimuje kure.
Ishami rya ONU ryitaho impunzi ku isi HCR rivuga ko igisata cyo gutanga ubuhungiro mu Rwanda kidatunganije neza ku buryo bamwe mu bimukira bo mu Bwongereza bo kwimurirwa muri ico gihugu. HCR yabivugiye muri sentare nkuru y'Ubwongereza aho yari yahawe uruhusha rwo kugira ico ivuga ku ngingo yo kwimurira bamwe mu bimukira bo mu Bwongereza mu Rwanda. Abanyamategeko baserukira HCR basigura ko kurungika abimukira mu Rwanda bibashira mu kaga ko gushobora kwisanga amaherezo u Rwanda rubarungitse mu bihugu bindi aho bashobora kwicwa canke bagahohoterwa. Ivyavuzwe n'ishami rya ONU ryitaho impunzi ku isi HCR bije bihunguvu ingingo ya sentare nkuru y'Ubwongereza yari yavuze mu mwaka uheze ko ukurungika bimukira mu Rwanda binyuranye n'amategeko. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Rishi Sunak ico gihe yatesheje agaciro ingingo yo sentare biciye mu gushiraho itegeko rishasha ryemejwe n'abashinga amateka bavuze ko Rwanda rubwirizwa gufatwa nk'igihugu gitekanye kubimukira. Laura Dominski ari mu baburanira HCR yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters ko ari byemezo by'uko u Rwanda ruhora rwirukana bimukira. Maître Laura yemeza ko igenekerezo ryandwi ukwezi kwa 12 ko mu 2023 HCR ubwayo yeretse abategetsi b'Ubwongereza ibyemezo by'abimukira indwi u Rwanda rwirukanye. Mu majambo yiwe Madame Laura yagize ati: "Igihe dutanga ivyemezo ni nawo munsi umushikiranganje Sunak yarungikiye abashinga amateka itegeko rishasha ryo kurungika bimukira mu Rwanda." Kurundi ruhande mu rwandiko ababuranira leta y'Ubwongereza barungikiye ubutungane bw'ico gihugu avuze ko itegeko rirekura ko bamwe mu bimukira b'Ubwongereza borungikwa mu Rwanda ribwirizwa gushirwa mu ngiro mu kurindira ko ubutungane bugira ico buvuga ku by'umutekano w'u Rwanda ku mpunzi muri rusange. Ubwongereza ahatukibutsa ko bwatangaje ko abimukira ba mbere bazorungikwa mu Rwanda bavuye muri ico gihugu igenekerezo rya 2024 z'ukwezi kwa ndwi kuno mwaka. Irungikwa y'umurwi wa mbere w'abimukira bashitse ku butaka bw'Ubwongereza biciye mu nzira zinyuranye n'amategeko rizova yamara kuzotahukana intsinzi mu matora ategekanijwe mu Bwongereza igenekerezo rya kane ry'ukwezi kw'indwi. Umugambi uri ku butegetsi ukaramuka utahukanye intsinzi muri aya matora, amahigwe yo kubarungika azoba ari menshi. Ariko uramutse utsinzwe bashobora kutagenda kuko umugambi w'abakozi utabwa rumwe n'ubutegetsi udashigikiye uwo mugambi wo kurungika bamwe mu bimukira bo mu Bwongereza mu gihugu cy'u Rwanda. Prezident Malawi Lazaro Chakwera yategetse ko ibikorwa byo kurondera irengero ry'indege yarimo icegera ciwe Salus Klaus Chilima bibandanya. Indege ya gisirikare yarimo Salus Klaus Chilima n'abandi bantu 9 yazimiye mu gatondo kejo kuwa mbere ku masaha yo muri Malawi. Yahagurutse ku kibuga c'indege c'umugwa mukuru Lilongwe saa 3:17 bikaba byari bitegekanije ko ishika ku kibuga c'indege c'igisagara kiza ubwa gatatu muri Malawi citwa Mzuzu saine n'iminota 2. Mu ijambo prezida wa Malawi Lazaro Chakwera yashikirije bice kuri televiziyo y'igihugu yagize ati:
"However, upon arrival in Zuzu, the pilot was unable to land the plane."
Indege imaze gushika ku kibuga cy'indege cya Muzuzu byanase ko ishika hasi kubera umudereva atabona neza aho iturukira bitewe n'ikirere kitari cyiza. abaje duje ndege batiye bahanura umudereva gusubira irironga bizasebye guhanana makuru hagati y'abakurikirana urugendo rw'indege n'abari bayitwaye kwanjye guhagara.
President Malawi Lazarus Chakwera muri iyo jambo yabandanije avuga ko yituye ibihugu bibanye hamwe n'ivyakure birimo Amerika, Ubwongereza, Norvège na Israel kugira ngo bifashe mu kurondera ahari iyo ndege. Vice President wa Malawi Salus Klaus Chilima w'imyaka 51 yabunwa nk'umwe mu bashobora kuzohiganira amatora y'umukuru w'igihugu ategekanije muri Malawi mu mwaka uza mu 2022 yatawe muri yompi yagirizwa kunyereza tungo ya leta ariko mu nyuma aza kurekurwa agize umwere. Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanye n'amakuru turafitiye muri kano kanya. Akanama ka ONU kajeje umutekano kemeje ingingo zitegeka agahengwe k'intambara hagati ya Hamas na Israel. Ingingo zemejwe zari zatanzwe na Amerika zigizwe n'ibice bitatu. Ica mbere gitegeka ko agahengwe k'intambara kabwirizwa gushigwa mu ngiro bidatevye imbohe z'intambara zirimwo abana, abageze mu zabukuru n'abakomeretse zikarekurwa vyihuse. Igice ca mbere c'izo ngingo kirimo kandi ko ibisigarira vy'imbohe z'intambara zagandaguwe bibwizwa gusubizwa imiryango y'abanyakwigendera, ingabo za Israel zikava mu burere burimwo abantu benshi mu ntara ya Gaza, abanyepalestina bagahabwa uburenganzira bwo gusubira mu mihana yabo, abagira neza nabo bakoroherezwa mu gushikana ifashanyo ku bazikeneye. Igice ca kabiri c'izo ngingo gitegeka guhagarika intambara, ingabo za Israel zikava burundu mu ntara ya Gaza. Igice cya gatatu nacu kirimo ko hauca hatangura imigambi y'igihe kirekire igamije gusanura intara ya Gaza, ibisigarira vy'imbohe z'intambara bizoba bigisigaye muri Gaza ico gihe bigatahukanwa muri Israel. Ku bihugu 15 bigize akanama ka ONU, 14 vyose birimo Ubushinwa vyemeje izo ngingo. Uburusiya bwashimye kutagira ico buyivuga ko ambasado wa Amerika muri ONU Linda Thomas Greenfield yishimiye ingingo zatowe avuga ko amakungu ahisemo amahoro, mu gihe Israel yari yashimagije ingingo zatanzwe na Amerika imbere yuko zemezwa. Umurwi wa Hamas nawo wasohoye itangazo uvuga ko nawo nyene wakire neza ingingo zitegeka gahengwe k'intambara. Umwe bwa Buraya nabwo nyene bwashimye buca bugira ko busaba impande zose kubahiriza ibiri muri izo ngingo. Ijugi Amerika duce tubandaniriza mu yavugwa mu gisata c'ubutungane aha muri Amerika. Sintare y'abanyagihugu jury muri leta ya Delaware iri mu buseruko bwa Amerika yatanguye kurimbura mu mwiherero nimba Hunter Biden, umuhungu wa president wa Amerika Joe Biden, yagirwa n'ivyaha vyo kuba yararenze amategeko mu gutunga ibigwanisho abizi neza ko akoresha ibiyobyabwenge. Abanyagihugu 12 bari kubarimbura ivyaha Hunter Biden yagirizwa kuba yarakoze mu 2018 bavuze ko abashikiriza manza n'ababuranira Hunter Biden bose batanze ivyemezo vy'ivyagirije n'imburano. Jill Biden, umutambukanyi wa Biden akaba mukase wa Hunter, yari mu bayitabiriye iyugurwa ry'imburano imbere y'abagize senare y'abanyagihugu iri kuburanishiriza uru rubanza mu gisagara cha Wilmington co muri leta ya Delaware iyo Biden navuka. Naho President Joe Biden wa Amerika atariho yari yashigikiye umuhungu wiwe biciye mu itangazo yasohoye amubwira ko amwishimiye. Muri iryo tangazo yirinze yamara kugira ico avuga ku vyo yagirizwa agira ati: "Nka president w'igihugu sinifuza kugira ico mvuga ku rubanza rukiri mu mburano, ariko nk'umuvyeyi mfitiye urukundo rwinshi umuhungu wanje, ndamwizeye kandi ndaha agaciro ukwihangana kwiwe." Ari nka hamwe Hunter Biden, umuhungu wa Joe Biden, yokwagirwa n'ivyaha ashobora gucibwa umunyororo w'imyaka 25, ashobora ariko gutezurirwa kubera atabindi ivyaha vyari bwamwagire. Aha mukamiya kwa rubwa mbere Amerika iri kwiburanisha urubanza rw'umwana w'umuprezident akiri ku butegetsi.
Mwananya kumviriza radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa internet www akaburungu radio yacu vewa.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA radio yacu. Mukanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Igitero abagwanyi bo mu mugwi ADF witirira idini rya Kiislam bakoze mu gisagara cya Beni kiri mu ntara ya Kivu yo mu buraruko muri Republika ya Demokrasi ya Kongo cyahitanye abanyagihugu bagera kuri 80 abandi benshi barakomereka abataramenyekana igitigiri baranyuruzwa. Leta ya Kongo yatangaje ko iriko irakora ibishoboka kugira ibohoze abari mu minwe ya ADF. Ibindi kuri no nkuru n'umumenyesha makuru Jimmy Shukrani bakomera.
Aya makuru remezwa n'abagize societe civile mu territoire ya Benin bavuga ko abo barwanyi ba ADF bagabye ibitero bitandukanye guhera mu cyumweru gishize mu territoire ya Benin. Aba bemeza ko bimaze guhitana abaturage barengeje 140 nubwo leta ikomeje gutanga imibare hasi cyane. Leta yo ivuga ko abishwe ari 41. Ibyo bitero byibasiye lokalite za Masala, Mahihi ndetse na Kene zose zibarizwa muri groupe ya Madiwe muri iyo territoire, aho umubare munini w'abahitanywe nabyo wiganjemo abagore n'abana ndetse n'abakecuru. Societe civile du Congo ivuga ko abo bose bishwe n'imihoro n'ibindi bikoresho gakondo bitandukanye byari byitwajwe n'abarwanyi ba ADF muri izo lokalite. Imibiri y'abaturage 80 n'imaze kugaragara mu irenga 100 yahitanywe n'icyo gitero. Mu itangazo rya guverinoma ryashyizwe hagaragara na Bwana Patrick Muyaya, ministre w'itumanaho akaba n'umuvugizi wa guverinoma, yemeza ko kugeza ubu abantu 41 aribo bahitanywe n'ibyo bitero bya ADF. Muri bo leta igaragaza ko 39 biciwe muri lokalite ya Masala na Mahihi, abandi babiri bakicirwa muri lokalite ya Kene. Izo lokalite zose uko ari 3 zibasiwe n'ibyo bitero zihuriye mu kiswe komine ya Cyami ya Kantin, aho ku nshuro yayo ya mbere hakorewe mu bwicanyi nk'ubwo. Muri iryo tangazo kandi guverinoma ivuga ko yatangije ibikorwa byo ku rwego rwo hejuru bigamije kuvana mu mbabuko ya ADF abaturage bashimuswe n'uwo mutwe muri ibyo bitero. Mu kiganiro yageranye n'Ijwi rya Amerika mu gitondo cyo kuri wa mbere, Nixon Muhindo umuyobozi ushinzwe itangazamakuru muri Societe Civile du Congo ya territoire ya Benin yemeje ko abaturage barengeje 100 aribo baguye muri ibyo bitero bitandukanye n'ibivugwa na leta. Yatubwiye ko iperereza rigikomeje mu kugerageza kubona indi mirambo dore ko umubare w'abishwe ari munini cyane. Itangazo rya leta rivuga ko abapfuye ari 39 ikongeramo n'abandi babiri bakaba 41. Ibyo ni ukubeshya, ntabwo bihwanye n'ibyo twebwe turi kubona ahangaha. Habe na gato, ubu imibiri tumaze kubona ni 80 mu bushakashatsi twakoze. Biragoye gutanga umubare w'abantu 39 ahantu hakozweho n'igitero cya ADF z'abapfuye barenga 100 ko twebwe ahangaha. Ubushakashatsi buracyakomeje kugira ngo turebe ko tubona indi mibiri. Uyu yongeye kuduca ibyo bitero byabereyemo tutabarizwa mu nzego z'umutekano izo arizo zose, akaboneraho gusaba leta ndetse na FARDC gukora ibishoboka mu gukaza ingamba z'umutekano mu bice byose bya teritwari ya Benin.
Ahangaha
nta mubare w'abasirikare ba FARDC yewe na polisi y'igihugu ugaragara kuba ari mwinshi, n'ababa bahari ni bake cyane. Ntabwo bashobora kurinda umutekano w'abaturage bo muri groupe yacu kuko ni nini cyane. Abaturage barahangayitse cyane rwose kuko murabizi ADF ni umutwe wica abantu utagamije inyungu iyo ariyo yose, ahubwo guhungabanya umutekano w'igihugu. Niyo mpamvu dusaba ubuyobozi gufata ingamba zifatika kandi zikomeye kugira ngo ubu bwicanyi butazongera kubaho muri aka gace cyane ko ari bwo bwa mbere.
Baharanira uburenganzira bwa muntu bakorera muri ako gace bavuga ko kuba inzego za leta zidashyira imbaraga cyane ku mutekano w'abanyagihugu bibatera impungenge zikomeye. Ricky Patrick Paluku ni umwe muri bukorera muri teritwari ya Benin. Uyu nawe yabwijwe irya Amerika ko abiciwe muri icyo gitero barenga 100.
Abishwe ni benshi cyane, umubare ntabwo ushobora kumenyekana vuba byihuse. Hapfuye abantu barenga 100 kandi abo bose ni abakongomani bari ku butaka bwa Congo. Ibyo ni ibintu bibabaje cyane kandi biteye agahinda kubona abaturage bicwa nk'inyamaswa mu gihugu cyabo. Leta yari ikwiye gufata ingamba zikomeye kuko ibi birenze ukwemera. Kuba nta ngabo za FARDC cyangwa na polisi y'igihugu zibarizwa muri aka gace bizakomeza gutera impungenge abaturage cyane ku mutekano wabo.
Kuva aho umutwe wa ADF watangije ibikorwa bya gisirikare muri teritwari ya Benin no mu ntara ya Ituri, abaturage barenga 1000 bakomeje kugenda bicwa abandi bagashimutwa. Abaturage bavuganye n'Ijwi rya Amerika bemeza ko kuva aho ADF ikoreye ubwicanyi
kuwa gatanda tu tanga buzafari zisezi habarizgwa ahubwo kwa kuriri mitu ya wazalendo ububgicha nyibu jabukuri kirubga kuzgunabar kwa nyibu mtu kwa kodeko bivugwa kufatanya nwa ADF muteritukwari ya jugu umonhara ya Ituri ianu mpakani ya Beni ahuabanya jihugu barenga minungu tatu nabari ingwi na bobish kwe abandi chumi nabatanda tu bagashimu utkwa icho jihe guverineri wa Ituri generali Luboya Nkasha Majoni ya bugi tanga za makuruko hajie gufatuko ingamba zikomeye uyu mutuku karandu rwa burundu mura kugache jimishu ukulani bakomera izguri ya Amerika Igoma.
Ubuserukizi bwa Amerika mu Burundi bwatangaje ko bugiye guha icyo gihugu miliyoni umwe w'amadolari y'amanyamerika yo guhangana n'ingaruka z'imyuzure iheruka kuba muri icyo gihugu. Genzi wacu Oriane Itangishaka yacishije amaso ku itangazo rya ambasade ya Amerika mu Burundi.
Itangazo ryashyizwe ku rubuga rw'ubushikiranganje bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu kuri uno munsi wa mbere rivuga ko Amerika itanze ayo mafaranga y'imfashanyo ibicishije ku biro vya leta zunze ubumwe za Amerika bijejwe iterambere USAID. Ubwo bushikiranganje bwavuze ko iyo mfashanyo igenewe gufasha byihuta abantu baba mu bigwati byatewe n'imyuzurire mu kubaronsa aho baba amafaranga yo kwifashisha hamwe n'ibikoresho bakeneye cyane muri iki gihe. Iyo mfashanyo izofasha kandi gukingira indwara zitandukanye harimo no kuronsa abanyagihugu amazi meza, ibikoresho by'isuku n'ibikoresho byo kubaka utuzu twa sugumwe. Ubwo bushikiranganje buvuga ko ibihe bidasanzwe by'imvura iheruka kugwa harimo n'imyuzurire n'isenyuka ry'imisozi byahitanye ubuzima bw'abantu, amazu n'amaduka byatumye abantu bahahamuka kandi ko imiryango ibihumbi n'ibihumbi yataye ingo zabo. Bavuga kandi ko iyo miryango ikeneye byihuta aho iba, amazi meza, ibifungurwa hamwe n'imiti. Iryo tangazo rivuga kandi ko abenegihugu ba Amerika bifatanije n'abarundi muri ibi bihe bitoroshe kandi ko ubuserukizi bwa Amerika bwiteguriye gukora ibishobotse byose kugira ngo bufashe mu buryo bwihutirwa. Amerika ivuga ko igiye gukorana hafi na leta y'u Burundi hamwe n'amashyirahamwe bicuditse harimo ikigo kijejwe abimukira ku isi OIM, ishami rya ONU ryitaho abana ku isi UNICEF, mu ntumbero yo guha akizero abanyagihugu basinzikajwe cyane n'iryo hindagurika ry'ibihe. Umuserukizi mfata kibanza wa ambasade ya Amerika mu Burundi David Raymer agira ati ukwihangana kw'abarundi mu bihe bitoroshe kwabaye akarorero kadasanzwe ku bandi. Ati Amerika ni igihugu gicuditse n'u Burundi kandi kiri kumwe n'abarundi. Amerika irababajwe n'abantu bahasize ubuzima kandi irateye intege abarundi kugira bashobore kwihangana muri ibi bihe bitoroshe bongere babashe gusanura imihana yabo. Iryo tangazo rivuga kandi ko leta ya Amerika ibandanya ibikorwa byayo byo gufasha mu iterambere ry'u Burundi ibicishije mu bikorwa biganisha igihugu mu nzira y'amahoro arama. Leta ya Amerika isaba abarundi kwihangana muri ibi bihe bitoroshe.
Mu mpera z'indwi twaraye dusozereye mu gisagara cya Dallas muri leta ya Texas iherereye mu manuko bwa leta zunze ubumwe za Amerika hasozerewe igikorwa cyahurije hamwe abana b'abanyarwanda baba muri Amerika na Canada bakina urukino rw'amaboko rwa basketball. Icyo gikorwa cyateguriwe hamwe na Ferwaba, ishyirahamwe ry'urukino rw'amaboko rwa basketball mu Rwanda n'ishyirahamwe ry'abanyarwanda baba mu bihugu abo bana babamwo. Mugenzi wacu Timishimwe yavuganye na Risha Nyirishema icyegera cya kabiri cy'umukuru w'ishyirahamwe Ferwaba amubwira icyo bashaka gushika ko
igikorwa cyari kigamije kureba impano z'abana bari muri Amerika no muri Canada. Iki ni igikorwa dukoze ubwa mbere, twari nakwita nk'aho ari igerageza. Twari twifashishije rero embassy yo muri Canada n'iyo muri US kugira ngo badufashe kutubwirira ababyeyi bashobora kuba bafite abana bakina basketball bafite impano bakiyandikisha noneho tugahurira hano Dallas.
Kuba muri kureba impano z'abana baba muri Amerika na Canada mukamwahuriye muri Texas, iyo tureba basketball yo muri Afurika muri rusange ariko noneho by'umwihariko mu Rwanda tubona ari umukino umaze gutera imbere. Iki gikorwa mwajemo ni ukuvuga ko nta bakinnyi bo hanze muzongera gukoresha mu gihe habaye nk'amarushanwa nka ball. Iyo tubona imikino ibera muri Afurika cyangwa se mu Rwanda abahiganjemo abakinnyi baturuka hanze, ibi byaba ari imwe mu mpamvu mushaka kureba impano z'abana b'abanyarwanda bo hanze?
Icya mbere kureba impano z'abana bari mu mahanga muzi kubera amateka u Rwanda rufite diaspora nyarwanda iri mu diaspora manini abaho kandi aho usanga abanyarwanda ushobora kubasanga mu bihugu hafi ya byose. Kureba kuba dushaka abana bari muri diaspora icya mbere no kuba mu kubaha uburenganzira bafite ko ni rights zabo n'uburenganzira bwabo kuko hagira abana bahagararira u Rwanda mu kipe y'ibihugu nabo twashaka kumva ko kumvisha ko ari uburenganzira bwabo. Ikindi ni uko abana cyane cyane nk'abari muri Amerika cyangwa muri Canada bitewe na facilities ubwo navuga abakoches beza bafite usanga hari potensiyeli baba bafite cyane tuba dukeneye kuko baba barazamutse mu mikino yabo ku buryo bwiza. Ikibazo babajije cyo kumenyamahanga hari limitations zihari ariko muri bar twifuza kuba abanyarwanda benshi ariko ntibibuza n'uko abanyamahanga nabo bakomeza bakiyambazwa.
Hari impano mwabonye bafite ku buryo mubona hari umusaruro bishobora gutanga mu Rwanda mu gihe mwaba mubakeneye?
Cyane cyane urebye abana twari twagerageje gukusanya nkuko nabwiye ngerageza kuko twabonye umwanya uhagije wo gutanga aya makuru hakiri kare cyane. Ubwo wenda hari ababyeyi bari baramaze gufata gahunda z'abarezi b'ibiruhuko kuko twafasha abana bari hagati y'imyaka 11 kugeza kuri 18. Izo kategori zose twagiye tubona abana ubona baramutse bakurikiranywe bagakomeza bakora imyitozo bakurikiranywe n'abatoza babifitiye ngo ubushobozi bazadufasha mu minsi iri imbere cyane cyane ko muzi ko dutegura amarushanwa y'abatekinika imyaka 16 18 ubwo no kuvuga ngo mu myaka iri imbere niho tuzajya kwiyambaza no mu makipe makuru igihe bazaba bamaze kugera kuri iyo myaka.
Imyaka barimo nicyo kibazo nari ngiye kukubaza urigisubije. None muteganya no kujya mu bindi bihugu birimo abanyarwanda kureba niba hari abandi bana babayo bafite impano ku buryo mu bihuza n'iki gikorwa mwatangiye uyu munsi hano muri Texas?
Cyane kuko kubona nakubwiye ubu twari twagiteguye mu buryo bwa piloting nko kugerageza abantu benshi tumaze kuvugana nabo haba ari hano muri Amerika kuko hari abatashoboye kuza ubu batangiye kutubaza ati nzagaruka. Hari Canada kuko nubwo twashoboye kubona abantu bageze kuri 10 bavuye muri Canada ariko hari abandi babyeyi bakomeje batubwira ko hari diaspora nini cyane muri Canada kandi bafite nabo bana n'impano nyinshi. Hari na Europe wenda yuko ari bihugu byegeranye nabwo twakwifuza kuyitegura.
None igitekerezo cyo kujya muri Texas ni leta imwe muri 50 za hano muri Amerika ntabwo nzi niba ariho wenda hari amakipe akomeye ya basketball. Igitekerezo cyo kujya muri leta ya Texas cyo cyaturutse he?
Impamvu twatangiye Dallas ni uko icya mbere Dallas naho hajya gusa nk'aho hari hagati. Ikindi hari community ya Dallas yo yari yanabyifuje. Hari indi mpamvu yari ijyanye na climate hano nubwo hashyushye ariko bitandukanye wenda nuko twajya mu kindi gihugu. Ikindi gice usanga ushobora kuba hakonje.
Mwifuza kubona basketball yo mu Rwanda ku ruhe rwego ku buryo mubihuje n'imbaraga mubishyiramo mubona cyangwa mwumva ko hari ikintu kigaragara cyagezweho?
Natwe nka federasiyo tushyiramo imbaraga kuko ari byo twiyemeje ariko turashima cyane n'imbaraga y'igihugu kibishyiramo cyane cyane kiyobowe imbere na perezida wa repubulika muzi bikorwa n'imbaraga zirimo zirashyirwa muri siporo muri rusange ariko cyane cyane by'umwihariko muri basketball. Ibyo ni byo tumwe turahuza izo mbaraga zose ariko cyane cyane tukaba mu makipe ya mbere yo ku mugabane wa Afurika. Iyo niyo ntambara turimo.
Richard Nyirishema umuyobozi wungirije w'ishyirahamwe ry'umukino w'intoki wa basketball mu Rwanda uri hano muri Amerika ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvugana n'ijwi rya Amerika.
Murakoze team kuri iki kiganiro mwaduhaye.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri ukurikirane rw'inkuru zihariye zibasobanurira amatora muri Amerika, mugenzi wacu Thomas Kamirinda araduha umuco kuri utu tubazo. Amabahero yoba arindiriye wahoze ari perezida wa Repubulika Donald Trump.
Ku itariki ya 30 y'ukwa gatanu gushize, urukiko rwa rubanda jury rwo ku rwego rwa leta ya New York mu burasirazuba bw'igihugu rwahamije Trump ibyaha 34. Umucamanza ukuriye urubanza Yuan Mershan azamusomera igihano cyo ku itariki ya 11 y'ukwezi gutaha kwa 7. Amategeko ateganya ibihano bitandukanye ashobora guhitamo: igifungo kiva ku myaka 4 kugera ku myaka 20 muri gereza, kumushyira mu kato mu rugo iwe igihe runaka, ihazabu cyangwa se imirimo ifitiye abaturage akamaro. Trump niwe wa mbere mu mateka ya Amerika wabaye perezida wa Repubulika uburanye mu rukiko mpanabyaha kandi rumuhamye ibyaha. Mu gihe kiburanisha, umucamanza ntiyahishe ko ari urubanza rudasanzwe kuko Trump yategetse igihugu kandi ashobora kongera gutorerwa kukiyobora mu kwezi kwa 11 gutaha. Abanyamategeko bibaza rero niba azamufunga. Bamwe bavuga ko bishoboka, abandi bakavuga ko bidashoboka. Mu kiganiro yagiranye n'ikigo ntaramakuru Reuters, avoka Andrew Weinstein wazobereye mu manza mpanabyaha avuga ko bitarabaho ko umuntu ukomeye uhamwe n'ibyaha bwa mbere mu buzima bwe ahanishwa gufungwa. Abandi banyamategeko byibura batandatu Reuters yabajije basobanura ko akenshi na kenshi igihano muri bene izi manza gikunze kuba ihazabu. Mu basanga Trump ashobora gufungwa harimo Joseph Tully, avoka wazobereye mu by'amategeko n'imanza mpanabyaha.
Kubera imyaka ye, kubera ahamwe n'ibyaha bwa mbere mu buzima bwe, ntazahabwa igihano kiremereye.
Trump afite imyaka 77 y'amavuko. Umunyamategeko witwa Michael Cohen yigeze kumubera avoka. Nawe yaburanye ibyaha bimwe na bimwe nk'ibyahamye Trump. Yakatiwe imyaka 3 y'igifungo. Avoka A.B. Smith akaba na mwarimu w'amategeko muri kaminuza Georgetown y'i Washington DC umurwa mukuru wa Amerika asanga urubanza rwa Cohen rushobora kuba icyitegererezo.
Donald Trump yari kwisonga mu mugambi wo gukora ibi byaha. Michael Cohen yamuviriyemo igihano kitoroshye cyo gufungwa. Yamaze amezi mu gasho, aka rero na karorero umucamanza ashobora kurabira ko agahanisha Trump gufungwa.
Umucamanza Mershon wabivugaho iki? Ku itariki ya 16 y'ukwa kane gushize, mu gihe cyo gutoranya abaturage ba jury, yarababwiye ati buri wese yumve neza ko Trump aramutse hamwe n'ibyaha ashobora guhanishwa igifungo. Naho ku itariki ya 6 y'ukwa 5 gushize, mu iburanisha rwagati, umucamanza Mershon yihanangirije Trump ati nkubwije ukuri, kugufunga nicyo cyemezo nshobora kugufatira bwa nyuma, ariko nukomeza gusuzugura urukiko nzagufunga. Icyo gihe Trump yari amaze guhamwa n'icyaha cyo gusuzugura no gutuka urukiko inshuro 10. Umucamanza yamuhanishije ihazabu y'amadolari 1,000 kuri buri nshuro yose, noneho yose hamwe aba amadolari 10,000. Abahanga mu by'amategeko bavuga kandi ko umucamanza Mershon ashobora gukatira Trump gufungwa kubera ko Trump atigeze yicuza ibyaha byamuhamye. Gufunga Trump byagira izihe ngaruka ku bikorwa bye byo kwiyamamaza? Stephen Cohen yigeze kuba umushinjacyaha wo ku rwego rw'igihugu. Muri iki gihe yigisha iby'amategeko mu ishuri rikuru ry'amategeko rya New York Law School. Mu kiganiro n'Ijwi rya Amerika asanga bitazamukoma mu nkokora.
Urubanza nirumara gusomwa hazakurikiraho kujurira, bizamara amezi menshi ndetse bishobora kurenga umwaka.
Nubwo rero yakatirwa gufungwa, Trump ntiyahita ajya muri gereza igihe cyose urubanza rutararangira burundu. Hagati aho amatora yo ku itariki ya 5 y'ukwa 11 gutaha azaba yararangiye. Ku rundi ruhande, abahanga mu by'amategeko basanga byaba ari ikizame gufunga umuntu wayoboye igihugu kandi ushobora kongera kugitegeka vuba, cyane cyane ku bakozi ba gereza n'abakozi ba Secret Service, urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano w'umukuru w'igihugu n'abigeze kuba bo. Bagomba kubarinda aho bari hose n'igihe icyo ari cyo cyose ubuzima bwabo bwose.
Ningaha dusozereye amakuru twari tubafitiye muri kano kanya, dushimira abagize uruhara bose ngo ategugwe yongera abashikire. Kuri mikoro mari kumwe na Fidel Niyongabo, amakuru yarahagarikiwe na Eddie Gwema, yashizwe hamwe na Diane Nini nahazwe. Ku izina rya bagenzi bacu tubikibanuye tubifuriza kurora nibwo.